Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 17 ukwezi k'umunani mwaka w'2018. Muri kumwe na Frederic Nkunikije.
Hari abantu bamaze kubura bagera hafi mu 8 mu myaka nk'ibiri irengereranyije, bavuga yuko bakundaga kujya muri Congo, ariko kugeza ubu ngubu abo bantu tutazi irengero ryabo.
Uyu ni Sylvestre Bisangabagabo atwara umurenge wa Kivu mu karere ka Rucuro mu ntara y'ubuseruko bwa Congo. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye igandagurwa ry'umutama w'imyaka 18 ryabereye mu ntara Gitega. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Imbere ya horeka tuwanze tuwashikiriza makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Oriane, umwanya ni wawe.
Urakoze cyane Frederic Nkundikije, ndabaramukije na mwese muduteze amatwi aho muri hose. Nk'uko bivuze, muri kumwe na Oriane Itangishaka ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere muri Afrika. Muri Zimbabwe, President Emmerson Mnangagwa yaraye ahamagariye abanyezimbabwe kugira ubumwe. Ni nyuma yaho haraye arahiye hicese mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo cy'imyaka 5. Yavuze ati, jewe Emmerson Ndambuzo Mnangagwa ndarahiye nk'umukuru w'igihugu cya Zimbabwe ko nzoba umwizigirwa nkubahiriza nkahagarira nongera ngwanira ibwirizwa shingiro kimwe n'ayandi mategeko ya Zimbabwe. Ati, Imana ibimfashemwo. Yarahiye imbere y'umucamanza mukuru Luke Malaba n'abanyezimbabwe ibihumbi n'ibihumbi bariko baramuhayagiza muri ayo mabanga yiwe mashasha azomaramo imyaka 5. Ku munsi wa 5 yari uwo mucamanza nyene yatangaje icese ko ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi Mnangagwa yatsinze Nelson Chamisa wo mu mugambwe Movement for Democratic Change Alliance mu matora y'umukuru w'igihugu. Chamisa yari yitwaye asaba ko amatora ateshwa agaciro ku vyagirizo vy'uko ibiro vy'igihugu bijejwe amatora vyagize amanyanga ku nyungu za z'umukandida Mnangagwa wo mu mugambwe Zano PF. Handi naho muri Afrika hasigaye amezi make ngo ikambi y'abasirikare ba Amerika bagwanira mu kirere irangire kubakwa muri Niger. Umutegetsi mu gisirikare cya Amerika yabwiye ijwi rya Amerika yuko iyo kambi ari iy'indege zitagira abadereva izo bita drones zizoba zishinzwe igikorwa cyo kugwanya imigwi y'abagwanyi bako karere. Uwo muvugizi w'igisirikare kigwanira mu kirere ku mugabane wa Buraya na Afrika, Auburn Davis, yabwiye ijwi rya Amerika ko Amerika imaze gukoresha amafaranga angana n'imiliyoni 86.5 mu kubaka iyo kambi ya gisirikare cy'abanyamerika muri Niger yiswe Air Base 201. Avuga ko icyo gikorwa kizobandanya no mu mwaka uza w'2019 kikazokoresha amafaranga yose hamwe hangana n'imiliyoni 98.5. Davis avuga ko iyo kambi iri mu gisagara cya Agadez mu buraruko bwa Niger ari ya mbere nini yubatswe n'igisirikare cya Amerika kigwanira mu kirere kuva kikibaho. Handi naho umuyobozi mukuru wa Ekleziya Katolika ku isi, Papa Francisco, yaraye asabye Imana imbabazi by'umwihariko ku bicumuro bijanye n'amabi yo gushurashuza abana bakiri bato bigigwa cyane muri Ekleziya Katolika. Uyu muyobozi yabivugiye ku ishengero rya Knock mu rugendo yarimwo mu gihugu cya Irlande ejo ku munsi wa Mungu. Yagereranije ayo mabi ateye isoni nk'ikiguma kikiri gishasha, kandi ko ingingo zikomeye zikwiye gufatwa kugira ukuri n'ubutungane buje habona. Papa Francisco yarongeye haranegura amashirahamwe yayobowe n'ishengero Katolika ryo muri Irlande kuba muri kahise ryaratanze abana b'abagore batari bubatse ngo baje kuregwa mu yindi miryango. Avuga ko ivyo vyatumye abana bakiri bato banyagwa ubuzima bwabo bagasigara ataho bakurikirana bahava bakura bafise ibikomere byo ku mutima. Radio Ijwi rya Amerika, makuru arabandanya. umukenguzi w'amateka wo muri Amerika John McCain yitavye Imana ku munsi wa gatandatu w'indwiheze nyuma y'ubugwayi bwa kanseri yo mu bwonko yaramaranye ikiringo cy'umwaka azokwibukwa mu manza zibiri zizobera muri leta ya Arizona no ku mugwa mukuru i Washington. McCain azofubwa n'iteka ku itongo ririmo inyubakwa y'inama nshingamateka ya leta ya Arizona ku munsi wa gatatu. Umunsi nyene niwe yari kuba akwije imyaka 82. Abanyagihugu basanzwe bazoshobora kwitaba urubanza rwo kumupfuba ruzobera muri Arizona ku munsi wa gatanu. Niho hazoba urubanza rwo kumusezerana n'iteka ruzobera ku nyubakwa y'inama nshingamateka hano i Washington. Azoba abaye umushingamateka wa 13 agiriwe urwo rubanza rukomeye rugigwa ku bategetsi b'icubahiro gikomeye muri Amerika aho kunyubako y'inama nshingamateka ya leta rusangi ahi Washington. Kandi naho nyamugigima y'inguvu zigera kuri zitandatu yaraye ibaye mu burengero bwa Iran yica abantu babiri ikomeretsa abandi 250. Iyo nyamugigima yabaye muri province ya Kermanshah mu gitondo cyeje ku munsi wa Mungu. Abategetsi bavuga ko hapfuye umutama w'imyaka 70 hamwe n'umukenyezi yari yibungenze. Iyo nyamugigima yarumvikanye kandi mu bisagara biri hafi y'imisozi iri ku mupaka na Iraq ku birometero 10. Ibinyamakuru bivuga ko iyo nyamugigima yumvikanye ni Baghdad ku mugwa mukuru wa Iraq ku birometero 300 uvuye muri Iran. Abajejwe ibikorwa byo gutabara baracyabandanya kuraba niba hari abandi bashobora kuba baraguye muri iyo nyamugigima. Ayo niyo makuru hamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ayandi makuru murashobora kuyaronka kuri site yacu ya internet. Adresi yacu ni www.radioyacu.voa. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka.
Urakoze Oriane ku makuru uheje kudushikiriza. Umugabo w'imyaka 80 yari yagandaguwe muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega iri hagati mu Burundi. Bari mu bantu bamwicishije amahiri barimwo umuhungu wiwe nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu Fidele Nsabimana ari i Gitega mu Burundi.
Huko vyemezwa n'igipolisi muri komine ya Bugendana, umutamara yagandaguwe azwi ku izina rya Mariko Nsabimana w'imyaka 60 mu bamwicisha amahiri harimo umuhungu wiwe ndetse n'umukazana nk'uko vyemezwa n'abanyagihugu baba ku mutumba wa Rushanga zone Mugera komine Bugendana ntara ya Gitega aho yagandaguriwe. Deo naho sigaye umukuru wa zone Mugera avuga ko hari gihe cy'isaha 4 z'ijoro ryo kuri wa gatandatu abantu batatu baba banyi harimo n'umuhungu ndetse n'umukazana banya kwigendera bagaba igitero cy'amahiri kuronya kwigendera. Baritse ku rugo rwa Mariko Nsabimana baciye bamwigaguza amahiri gushika cikanye. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rushanga bavuga ko yishwe vyavugangwa ko yoba ari umurozi azwi kuri uwo mutumba bakamagiriza ko yoba afise ibitega.
Mwari musanzwe muvyumva mu kibano?
Turavyumva cyane gose kabisa. Je navyumva gose. Urumva umurozi amaze kwica abantu batatu bane batanu kandi bivuga ko ari byavuyiwe. Urumva birakoye. Nibe nivyo iyo kigufashe uca wiruka hariya nyene urumva uwo cyafashe yaciye agende urumva nyene niko bimeze ibintu byabaraye kera nuko nyene
ntatora kandi niko imyaka
bimujyaniwe bagaca banyarana nyene n'ahaba ari umugore cyangwa n'ahaba ari akantu feble nyene basha aca asanga afise ingufu nyinshi cyane ambonye nguni mawe ibintu bene
yego nacyo naho ndabyumva havuga yuko ari umurozi iyo habaye umwana afashwe ni cyangwa umuntu akuze yirukajiwe mugabo rero urumva kubera yuko ibintu by'uburozi utashobora kugira ati ni gute na gute niko byabaye no mu minsi ya departure yaraje ngaha arafigira ibiki n'ibiki byose arabyira ati ibyo bintu ni mu bihebe barigeze no kujya mu bafumu kututumura baramufatanye imiti barayiturira imwe yindi barata ubwo ukundi bigaruka nta ubizi twebwe nivyo tuzi.
Undi mwanya abanyagihugu bo ku mutumba wa Rushanga bavuga ko ibirozi vyo mutama ari vyo vyaba vyaragomoreye banyene kumwica kumugandagura
uwo muntu yamwishe nawe uruva zari biriko biramurya
nyene hafashwe umugabo wiwe nawe nyawaye nubaragwaye. Nubari mu nzara kwa enyawa aho se yamufata ngo amwomagura byari byamufashe
mwere nk'abana ntimwahora muja guteramira iwe mwati
akore twatumye ko
barabana aba bose barabana bahana iki
ntimwashobora kurubaka guteramira
aya kwen ashintu twatinye
kubera
ko nyine tene nyine ba muvuka ko
amahongo yego niwe bafashe urumba we ntibigera munavuga n'umuhungu bari mu bamukubise umuhungu yitwa nde
Yohani Harimana Yohani
nawe nyine byamufata
avuga ko yamwiciye abana ntibigera bahuza biyene urumba biramufata nyine agasara nyine agatubwenga abonye nk'abantu agakubita ngomba ntatora uwakubita
uwo bifashe byamwirukanka niwe
ibitega ibitega biriho
ariko banyagihugu baragwa bakagaruka bakavuga ko kwihanira ari amakosa
ariko ico co kwihanira mu kibona gute
ico co kwihanira rero nico nivyo vyo kwihanira nivyo vyabaye ukuntu akushavurigize naho urumva iyo bacyashira mu butegetsi abategetsi bakacyamirira ati twe tufatiki none ko bace bihanira
muri bagirizwa kwicwa mutama hamaze gufatwa abantu babiri harimo n'umuhungu wiwe aho bari ko barakorerwa amatoza n'igipolisi deo nawo sigaye umukuru wa zone Mugera amesha kuretse ubwo gwikekwe gw'uburozi nibazo vy'amatongo muri uwo muryango bitosigwa inyuma ibugendana mu ntara gitega gati mu Burundi Fide Ntonsa Imana kubije rya Amerika
ubuyobozi bw'umurenge wa Kivumo mu karere ka Rutsiko burasaba abanyagi gukwama bari kanuye hafi igice c'ikiyaga ca Kongo buvuga ko hari abantu bashika ku 8 bazimanganye bigakekwa ko biciweho ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza
hari abantu bamaze kubura bagera hafi mu 8 mu myaka nk'ibiri ngereranyije bavuga yuko bakundaga kujya muri Congo ariko kugeza ubu ngubu abo bantu bakaba tutazi irengero ryabo
ni Bwana Sylvestre Bisangabagabo uyobora umurenge wa Kivu mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba ni umwe mu mirenge ikora ku kiyaga cya Kivu ifite abaturage batari bake batunzwe n'uburobyi muri bari ko hari ababukora binyuranyije n'amategeko kandi imitego bakoresha baroba bayivana mu gice cya Congo bamwe bagaheruka bagenda bagategereza ko bagaruka bagaheba nkuko bisangwa abagabo bisobanura
aho abaturage bacu bambuka umupaka wo mu mazi bakajya kwiba imitego itemewe yitwa kaningini bayikura mu gihugu cya Kongo mu baturanyi ndetse akenshi bayikurayo bafite ibikorwa bangije ndetse bahohoteye abaturage bo muri Kongo ariko nabo iyo babatanze abo muri Kongo nanone bavuga yuko bavuga ngo hari abajya bajyayo bakaza bajyanye n'abandi ariko batanga amakuru ariko bakayatanga mu ibanga ukazabimenya nyuma niba barabuze biranashoboka yuko bashaka kuba baranapfuye
abashoboye kujyayo bakagaruka bazana imitego itemewe bakoresha mu burobyi bunyuranyije n'amategeko ku buryo bangiza bikomeye umusaruro ukomoka ku burobyi nk'uko bamwe mu burobyi babyivugira
uko umwaka ugenda ushira umusaruro ugenda ugabanya umuntu wa supernet ni wutumye isambaza zibura mu mazi ahangaha ikivu
barahari benshi
ni benshi guhera hano kugera icyangugu abo bantu batari bagera mu mazi abantu bashoboraga kuba babona toni cyangwa se ibiro 300 na 200 n'ijana ubu ngubu tugeze kwa twabona n'ibiro 3-5 batangiye barubisha supernet imwe ubu ngubu nabo bari kurubisha supernet 20
bakoresha supernet bakazana ubujanga bungana ugwara butemewe kandi bari kubwiba ubwo ngubwo rero yo bishe nk'ibiro nk'icumi nk'ubwo ngubwo butoya aba ari nk'ibiro ahari nka 200 by'inini
iteje zashambaza ntwe ikica nka kwa Barcelona ni cyane guzuye ni nkaho iba yishinjanga nk'iza makipe 20 buri abazitega zitarakura batuma zinashiramo
umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Kivu avuga ko abajya kwiba imitego muri Congo baza kuyikoresha mu gice cy'u Rwanda kandi itemewe ari abajura n'abanze kwishyira hamwe n'abandi avuga ko bagerageza kubarwanya no kubakumira kujya muri Kongo mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ariko hatabura ababaca muri humye
iyo tubafashe twamenya amakuru tukabategera ku Kivu tukabafata ariko Kivu ni kinini mu by'ukuri inzego z'umutekano ziba ziri hafi ndetse n'ubuyobozi baburi hafi kubera ko bamenyereye baturiye Kivu n'umwuga bavutse basanga baroba ariko n'ubundi abasimbuka bakiba bakajyayo biraborohera cyane kujya mu Kivu kubera ko Kivu nta mupaka ugaragara ariko babikora bafite intego n'ubundi bajyayo babigambiriye kugira ngo bibe iyo mitego ko mu Rwanda n'ubundi itemewe kandi ibihendutse bayigura kuri fraud bayiguze n'abanyekongo cyangwa se ubundi bagahohotera abantu bo muri Congo bafite iyo mitego bakayiba bakayizana inaha
mu mwaka ushize ikigo gifite ubworozi mu nshingano cyavugaga ko inzego zose zirimo gukora ibishoboka ngo zihashye ubushimusi cyavugaga ko ubushimusi bw'amafi n'isambaza bukorwa mu kiyaga cya Kivu ari ikibazo gikomeye nubwo polisi n'abasirikare bo mu mazi bagerageza kubirwanya mu mezi abiri asoza umwaka ushize hafashwe inzitiramibu 249 zirobeshwa na barushimusi n'imiragi 187 abarubyi bita kaningini. Abantu 40 batabwa muri yombi kubera gukoresha imitego itemewe. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kivu buvuga ko bukomeje kwigisha abaturage bakoresha ikiyaga cya Kivu babereka ingorane n'ingaruka bashobora guhura nazo mu gihe bakoresha ikiyaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Buvuga kandi ko hari abantu basaga 20 batahuwe bafite umugambi wo kujya kwiba imitego itemewe muri Kongo maze bajyanwa mu kigo ngororamuco kuko nta mategeko ahamya hana baro babinyuranyije n'amategeko bitanga icyuho bigatuma n'abafashwe bongera kurekurwa bakidegembya. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio rya Amerika.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 1 1 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 1 9 9 5 1 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tubibutse njuti mwese ko mukomara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaho nitaje tukwashikiriza amakuru ya sport mu Burundi no mu Rwanda. Aya makuru ya sport rero tuyatanguriye mu Burundi twumvirize mugenzi wacu Evariste Zikubanyana.
Uriza nkino zihuza imigwi serukirabihugu yo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, Burundi bufise amahigwe mu nkino zibiri kuri munani ziriko zibera mu Burundi. Izo nazo ni tennis na karate gusa. Muri urwo rukino rwa karate ruza rwarangiye, Burundi bwatahukanye mu mpera z'indwi imidari 14 y'inzahabu nyuma yo gutsinda imigwi ya Tanzania na Kenya. Christophe Nkurunziza arongoye ishyirahamwe rya karate mu Burundi agaragariza umunezero w'ijwi rya Amerika.
Ni umunezero udasanzwe ku gihugu cyose, ni umunezero udasanzwe kuri federasiyo turongoye, ni umunezero udasanzwe ku bakinnyi bakinye kubera ari ubwa mbere zinkino bwa mbere ziteguwe. Hama turakeneye ko igihugu cyacu kigira ishusho nziza. Ni ikintu gikomeye turwanira iminsi yose no mu makungu turamaze kubyerekana muri Afurika cyangwa muri niveau mondial y'amashampiyona ahuza ibihugu by'isi yose. Navuga yuko tubishima amigambi twihaye guhera kuva dutowe mu 2017 mu kwezi kwa mbere, nari natanze umugambi ku myaka tuzokora ku myaka ine yose. Hari ibintu dushitse ko twibaza ko twashyize ku myaka ine itanu, twari dufise ubumenyi budasanzwe bubiyiswe ubu twafukuye turahabona.
Eka n'abakinnyi ba karate bo mu Burundi bakira neza insinzi. Frank Niyubahwe ni umwe muri abo bakinnyi ba karate.
Nk'umukaratika w'u Burundi ni ikintu kidasanzwe kubona dushobora gutwara imidari nk'iyi yose y'inzahabu muri aka karere. Ni ikintu gikomeye cyane kubera imidari yose mu mice yose hose twagiye turaronka imidari y'inzahabu. Ivyo vyerekana yuko nivo yacu aha mu Burundi muri karate ari nivo ishimishije cyane gose. Hama tukaba dusaba abaduserukira abari hejuru yuko bodufasha bakadutera intege tugashobora gukina ku rwego rwa Afurika naho tukaraba nivo yacu aho yobigeze. Kuko tumaze kuba ba mbere muri aka karere, tukaba twifuza yuko twobandanya gushika hejuru naho tukaraba nko ku mugabane wa Afurika ukuntu twokwigenza muri uru rukino rwa karate.
Ku mwimbo wa karate hoho hano mu gihugu mushimira gute federasiyo?
Twebwe abakinnyi iyo tumaze gutwara imidari ntiba bituvuye ko biba bivuye ku batumenyereza, ku bari muri federasiyo ukuntu badufasha. Twebwe nkatwe muri karate uri kurakina ntushobora kwibona, ntushobora kubona amakosa, ntushobora kubona aho wagize erreur. Mugabo umukoca ari hanze abatwara federasiyo ko bose n'abakarateka baba babizi, baraza turi mu myimenyerezo aza batubwira ati wewe kosora hano, kosora hanye aho bitagenda neza naha kubera iyo muri karate umuntu ari hanze wo uri kurakina niwe abona uko utegezwa kwigenza. Turabashimira cyane gose kubona baradufashije kandi kubona dushoboye gutwara ino midari yose.
Kubona imigwi y'u Rwanda n'Ubuganda ititavye iryo higanwa na cyane cyane mu rugo rukino rwa karate sico catumye u Burundi butahukana imidari yose y'inzahabu urongoye ishiramo ry'urukino rwa karate mu Burundi atanga insiguro.
Kuva mu 2007 u Burundi bwa mbere nitwovuga ko ari kubera ihugu bitaje hari cyo twiza zone 5 kuva mu 2007 gushika no munsi nta gihugu cyari gwadutsinde. Muri Kenya twageze kuvuza Burundi bwacu 16/16 mu byumvise uku nyene iyo bibere mu kindi gihugu n'ibindi bidasanzwe ugira abantu benshi bumva yuko umengo hari kintu cyabaye kidasanzwe gusumba aho bibere mu gihugu wacu naho ibyo bihugu bititabye ntibyakudutera ubwoba kuko ubuye n'abahinga ba Egypte cyangwa ba Maroc bitwa ko bamakira mu mahiganwa adasanzwe ubuye bashyize amahiganwa banza kubaza ati umurundi ni uwe muri bajya birabure tubona hajya no kuvuga ko dufite ikibanza cyiza cy'iteka twoshima twese tukadushima ubutegetsi bw'amabudufata mu gongo cyo kwerekana ico gihe cy'igihugu. Murakoze.
Ingino 8 nizo ziriko zihuza imigwi serukira bihugu y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko. Izo nazo ni volleyball, football, tennis, karate, boxe, rugby, kwiruka hamwe na netball. Icibonekeje muri iryo higanwa nuko abakenyi b'u Burundi batafashwe kumwe nk'abaje bava mu bindi bihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, mu gihe abo baje bava hanze baba hamwe abanonotsi b'abarundi bobo baza guhiganwa bavuye mu muryango iwabo Bujumbura. Evariste Nzikubana nka Ijwi rya Amerika.
Ubu naho dukwite mu Rwanda mugenzi wacu Claude Munyandinda aducire ku mayange ibivugwa muri sport.
Mu mupira w'amaguru ejo bundi kwa gatatu ikipe ya Lyon Sport izahura n'ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania mu mukino wa nyuma wo mu matsinda mu rwego rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyira hamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika Coupe de la Confederation. Muri uyu mukino uzabera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo guhera saa 9 n'igice, Lyon Sport irasabwa gutsinda byanze bikunze kugira ngo ishobore kubona uburenganzira bwo kwinjira muri kimwe cya kane kirangiza. Mu itsinda rya kane ry'iri rushanwa harimo kandi ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya na USM Alger muri Algeria. Aya makipe yombi nayo azahurira muri Algeria kuri uyu wa gatatu. Afite amanota 8 mu mikino 5, byumvikana ko mu gihe Lyon Sport ifite amanota 6 yananirwa gutsinda Yanga yamaze gukura y'amaso, Gor Mahia na USM Alger zahita zikomereza urugendo. Hirya no hino mu gihugu abakunzi ba Lyon Sport barimo gutumanaho ngo bazahurire ku kibuga bateye ikipe yabo ingabo mu bitugu bayifashe kwandika amateka. Gusa bamwe mu basobanukiwe by'umupira w'amaguru barasanga muri Lyon Sport ibyo bakora byose bakwiye kwirinda inzira zose zitanyuze mu kuri kuko ngo zishobora kubakururira amakuba hanyuma ibyishimo baro taga bikaguma bigeze ku munwa, cyane cyane ko nta gihe kinini kirashira bamwe mu bayobozi bayo bahagaritswe n'impuzamashyira hamwe CAF ibashinja uburiganya mu mukino wahuje Lyon Sport na Lydia Ludic Burundi Sport for Africa mu Burundi wabereye i Bujumbura. Tukiri mu mupira w'amaguru, mu gihe nta minsi myinshi irashira hagiye ho komite nyobozi nshya y'ishyirahamwe Ferwafa, hari gahunda zimwe na zimwe zitangiye guhindura icyerekezo. Muri zo twavuga nk'umushinga wo kubaka hoteli ushobora gusubikwa nk'uko byatangajwe na perezida mushya wa Ferwafa Jean Damascene Sekamana.
Ngira ngo nahuye n'abantu turi muri World Cup na ibi badutumiyemo kaganira n'abantu ba FIFA bakambaza batari ko iriya hoteli murabona muzayikomeza. Turababwira nti ibyo ni ibintu byo kwanariza tukoreba. After that nyuma yaho gato ngira ngo ejobundi twakiriye workshop y'abantu ba FIFA hano batwereka ubundi bigomba gukora hari haje ngo ibihugu birindwe ibyo dukora right now muri management mu gihe gito nyina tumaze baravuga bati biragaragara ko muri ho mubikora neza batari ko iriya hoteli muzahura n'ibibazo ko amafaranga ya FIFA ari direct kugira ngo bayashore muri development y'umupira ahubwo ibyo wa develop akaba ari ibyo wakubura mu bindi byagenze bite kugira ngo mwemere ko abantu bubaka ihoteli ayakagiye muri development direct ngo azamure umupira mwemeye ko ajya mu ihoteli ngo ihoteli akaba ari izateza imbere umupira. Urumva ko biba bicuritse ikintu cy'ihoteli. Amahoteli ari mu Rwanda ni menshi.
Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka 20 irabarizwa i Nairobi muri Kenya mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku makipe y'abangavu. Iyi kipe iyobowe n'umutoza Christophe Mudahinyuka wungirijwe na Alexis Nkuranga yahagurukanye abakinnyi 14. Amakipe 8 niyo arimo guhatana. Ayo ni u Rwanda, Kenya, Uganda, ibirwa bya Maurice, Kameruni, Nigeria, Misiri na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Shuti
kibanywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibintu biragenda biba bibi muri Zimbabwe nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 7 gushize. Komisiyo y'amatora yavuze ko President Emmerson Mnangagwa ari we wayatsinze, arushije amajwi make cyane uwo bari bahanganye Nelson Chamisa. Umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Heather Nauert, yatangaje ko Washington ihangayikishijwe cyane n'amakuru yemeza ko abantu benshi batabwa muri yombi, bagafungwa, bagakubitwa n'ibindi bikorwa bibi byibasira abatavuga rumwe na Leta ya Zimbabwe. Yasobanuye ko urugomo, gutera ubwoba abaturage no kubabuza amahwemo nta mwanya bifite muri Zimbabwe nshya. Madame Nauert yatangaje impungenge zikomeye zituruka kuri Leta ya Zambia yashubije muri Zimbabwe Tendai Biti wigeze kuba Minisitiri w'Imari wa Zimbabwe, isuzuguye icyemezo cy'urukiko kibuza kumwirukana. Byongeyeho, Tendai Biti ni umuyoboke mukuru w'ishyaka MDC, Movement for Democratic Change, ryo muri Zimbabwe. Iki cyemezo ni urucantege ukurikije ko Zambia yerekanye ubutwari bwo kwakira impirimbanyi z'ubwigenge zicyahoze ari Rhodesia mu gihe cy'intambara y'ubwigenge bw'icyaje kwitwa Zimbabwe. Madame Nauert asobanura ko Amerika izavugana na Zambia kuri iki kibazo cya Tendai Biti. Hagati aho, umucamanza yategetse ko Tendai Biti arekurwa by'agateganyo ariko afungishije ijisho muri Zimbabwe. Madame Nauert ati Leta ya Zimbabwe igomba kwita ku mutekano n'imibereho ye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahamagarira kandi abategetsi ba Zimbabwe kurengera n'uburenganzira ahabwa n'itegeko nshinga n'uburenganzira bwe bw'ikiremwa muntu ahabwa n'amategeko ya Zimbabwe n'amahame mpuzamahanga Zimbabwe yiyemeje kubahiriza. Kugira ngo Zimbabwe na Zambia bamenye neza impungenge zikomeye cyane ifite, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahamagaje ambasaderi b'ibihugu byombi irabibabwira. Mu mateka yayo, Zimbabwe ifite amahirwe yo guteza imbere abaturage bayo bose. Nyamara, amatora abayemo urugomo no guhonyora uburenganzira rubanda bemererwa n'itegeko nshinga si intambwe ijyana igihugu imbere.
Iyo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Tangi jambo mubanya gihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu.
Nshuti mwese mkunda iradio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu nyabwizuma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Oriane Itangishaka. Mwakoze kudutega amatwi, turabifuje amahoro umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.